Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 23 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Mbahaye ikaze mwese.
Twebwe ko tubyumva batubwiye ati abazotora ikibazo bazoduha bazoja mu 11, abatazotora nabo bazoca bataha muhira.
Uwo ni umwana w'umunyeshuri muri zone ya Kanyosha i Bujumbura mu Burundi, avuga kuri bimwe mu bibazo bariko barahura navyo mu ntango z'uyu mwaka w'amashuri w'2015 n'2016. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye arayadushikiriza. Alphonse,
ndagushimiye Oriane. Ndaramukije mwebwe mwese muri ko murakwirikira ano makuru yo muri aka gatondo. Reka tuyahere muri Burkina Faso. Abakuru b'ibihugu bine bya Afrika ejo ku munsi wa kabiri barafashe urugendo rwajana iwagadugu ku mugwa mukuru wa Burkina Faso. Ikibashikanyeyo muri ico gihugu ni ukugira ngo bashobore gusukamwo amabisi batore n'inyishu ku matati ya politike ico gihugu kiriko kiracamwo kuva haba ihirikwa ry'ubutegetsi mu ndwi iheze. Abakuru b'ibihugu bari muri urwo rugendo rero ni perezida wa Senegal, wa Togo, wa Benin n'uwa Nigeria. Mu nama abo bakuru b'ibihugu barimo ejo ku munsi wa kabiri muri Nigeria ku giti c'ishirahamwe CEDEAO bari basavye abasirikare bafashe ubutegetsi ku nguvu kubusubiza, ariko rero ikibazo c'ikigongwe c'ikivunga abo bakuru b'ibyo bihugu basavye ko co kwigwa n'ubutegetsi buzoba buramutswa ico gihugu. Abasoda bashigikiye ubutegetsi bo n'ubu bari ku murwa mukuru wa Gadugu, aho bavuga ko bafise ivyangombwa bikwiye kugira ngo batere abasoda ba General Diantere yigaruye ubutegetsi ku nguvu, nawe rero akavuga ati nitwaterwa tuzokwivuna. Papa Francis, umwungere wa Kiliziya Katolika, ku munsi wa kabiri yarashitse Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakiranywe icubahiro cinshi. Mugira yarurutse indege, umukuru wa Vatikano yakiriwe na Perezida Obama hamwe n'icegera ciwe Joe Biden hamwe n'imiryango yabo, ico naco kikaba ari ikimenyetso gikomeye mu migenderanire y'ibihugu. Muri urwo rugendo azomaramwe iminsi 6, Papa Francis azogirana ibiganiro na Perezida Obama, bazoshimikira cane cane ku vyiyumviro vyubaka bahuriye ko muri byo harimo ibifatiye kuri kahise kabo bahuriye ko kumwitwarira ko bafise bompe nyene mu gusabikanya ubutunzi bw'ibihugu, cane cane kwitwararika abafise uburyo buke kurwanya ubusumbasumbane bw'abanyagihugu mu by'ubutunzi. Bazovuga kandi ihindagurika ry'ibihe, ibazo by'impunzi hamwe n'ibigwanisho roho nyanganda no gukomeza gusumba imigenderanire ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugendo rubaye urwa mbere Papa ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Perezida Obama yaramaze kugendera Vatikano mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'2014. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nta nyishu yigeze ironka ku mugore yagirizwa gusoma urusaku afunguye mu Rushinwa. Mu Bushinwa haraheze amezi 6. Ubushinwa bwahagaritse Fan Jirse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka. Yafatiwe mu gisagara ca Guangzhou mu gihe yari mu rugendo yarimwe mu by'ubudandaji, yagirizwa ko ari umusomyi w'urusaku. Josh Ernest, umuvugizi mu biro kwa Perezida Obama, yavuze ku munsi wa kabiri ko ico kibazo Perezida wa Amerika azokibaza mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa mu mibonano bazogiriranira muri iyi ndwi. John Kerry, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire, ku munsi wa kabiri yavuze ko abahinga b'Abanyamerika mu bya gisoda bikeka ko indege za gisirikare z'Abarusiya zanugiswe ku bibuga by'indege bya Siriya arizo kuremesha ingabo zirimo abasoda b'Abarusiya bari kwarafasha igisoda cya Siriya kurwana. Yavuze ati mu gihe Uburusiya bwoba buriko burarondera akarere bwogira mu ijambo buciye muri iyo nzira, ati buriko burabyifatamo nabi kuko buriko burashigikira Leta ya Siriya yagirizwa amabi menshi. Yongeye ati gushigikira Perezida Hassan ni ugutera intege inkehwa z'ubwoko bw'abashiya, abo nabo barateye amabombe mu banyagihugu babasukamwo ibyuka byica barabicisha inzara n'ayandi mabi yo mu ngwano. Aba ministre b'intwaro yo hagati y'ibihugu vya Buraya ejo barashitse ku cemezo c'umugambi wo kugabangana impunzi 120 hagati y'ibyo bihugu 28 bigize ishirahamwe rya Buraya. Iyo ngingo bayishyize ko babanje kugira amatora Ariki bihugu vya Republika Czech, Hungria, Slovakia na Rumani baranse kutora iryo tegeko neyo Finlande ntacho yarivuze ko. Uno munsi kwa gatatu niho abakuru bihugu na mareta bivyo bihugu bahura kugira ngo baryemeze. Kazoba ari mbere akaryo k'ibihugu atatoye k'ibihugu bitatoye iryo tegeko gushikiriza ico biyumvira. Bohuslav Sobota ni ministre wa mbere wa Republika Czech wavuga ati ivyo no kubirekera igihugu kimwe kimwe cyose kikishyeraho igitigiri cy'impunzi gishobora kwakira.
Urakoze Alphonse kumakuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere yuko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo. Chuti na mubagenzi mubandanye kutwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice 3. Ishirahamwe Regideso ritanga amatara n'amazi mu Burundi ryaraye rihaye ikiganiro bamenyesha makuru ribeshuza ko umuriro waturiye imangazini nini yitwa T2000 mu gisagara cya Bujumbura ku munsi wa mbere atasano rifitaniye n'ivyuma vya Regideso nk'uko igipolisi cyavuze. Mu kiganiro yabamenyesha makuru imbere yahora inyubakwa z'imangazini y'abashinwa T2000 umuyobozi ajeje by'umuyaga nkuba mwishirahamwe rijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi Regideso yamenyesheje ko atawo kwihuta avuga ko ari umuyaga nkuba wa Regideso watumye iyo nyubakwa isha igatokombera kuko bo ibikoresho vyabo nkuko yavyeretse abamenyesha makuru biracyakomeye. Wilson Tangishaka
twavyumse mu radio babivuga ariko twe twashatse kuza kubari huse kubishikiriza muravye ivyuma vyacu murabona katana kibeze byabaye rero sinzi ico kintu uyo baragikuye ngo ni kubera Regideso ko ari byacu bigikomeye rero kuvuga yuko yaba ari ivyuma vyacu byatumye ivyo bintu biba ivyuma vyacu byo byaje gutangura kugusha bikononekara imbere yuko hafishikirwa ibindi ko ivyo wacu biri protege muravye rero ijya transformateur cyakomeye konteri cyakomeye amakonteri yose cyakomeye muravye no muyaga nkuba abandi bakura kuri transformateur nyene yaba ari ingorane yaba rero muri transformateur iwacu.
Umuyobozi wa Regideso ajejwe ivyo muyaga nkuba ntatomora neza niba inyanduruko y'uwo muriro ari ivyuma vya T2000
uvuga gute ngo ni Regideso kandi ivyuma byacu aho umuyaga nkuba utangurira bikomeye woza gute guturira inyuma kandi ivyacu biba biprotege ndibaza ko ni ivyo biba byari protege zisho kuvuga ivyo wabigenye bimeze ariko je akuvuga kuri Regideso yuko atangorane mbona gushika kuri uno munota no uvuga ko yavuye kuri Regideso.
Mugihe Regideso yemeza ko umuriro utavuye iwabo kuri uwa mbere ejo bamwe mu bakozi ba T2000 bibaza ko umuriro waturutse ku nsinga za Regideso
mu masaha 3:20 tubona umukozi wo muri stoke aje ariruka avuye muri stoke ndani avuga abwira boss ngo umuriro haheze nk'iminota ishika kuri 3 cyangwa 5 chatubona umwosi umuriro nkuko yavuye muri stock yabivuze bumvise ikintu giturika kivuye kuri cabine ya Regideso iri nyuma ya T2000 nyene iraturika irakunda guturika kuko amasinga yabo afundikanije kuuntu.
Umuyobozi mukuru w'igisata c'igipolisi kijeje gukinga ivy'impanuka Antoine Ntimako yavuze ko ari ivyuma vya Regideso vyatumye haba iyo mpanuka.
Inkuru za mbere twaronse bavuga yuko uwo muriro wavuye ku muyaga nkuba insinga ziba zakoranye ko nizo nkuru za mbere mugabo amatohoza yatanguye kugira bazomenye cancanje iyo wavuye.
Mu gipolisi bamenyeshejwe rya Amerika ko amatohoza akibandanya. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Pierre Murikiye yatubwiye ko hataragera ko bavuga ibyavuye mu matohoza kuko atarahera. Ucinjira ku ibarabara Boulevard de l'Iprona ari hasanzwe hakorera imangazini y'abashinwa T2000 usanganirwa n'imyotsi myinshi. Ku ruhande rwo hepfo ahegereye ibarabara rya Avenue de la Mitie umuduga uzimye umuriro niho waruri aho twahashika. Abakozi bo muri T2000 nabo bariko bararondera ivyo bavyarashoboye gusigara babirondera mu matafari ya bomaguritse ahaciye ikiduga kizimya umuriro kuri uyu wa mbere.
Yes, ikibonekeza nuko atabintu ngirakamaro byashoboye kurokoka kiretse utuntu duto duto nk'amacupa y'amavuta amasabuni na vya bintu asasira abana bita alez byatogwa ku ruhande rw'inyuma kurundi ruhande haruguru ya T2000 ku nzu y'ubunywero yitwa Hacienda harabomowe uruhande rutari ruto kugira baje kuzimya ariko hari n'uruhande ruto rwa Hacienda rwahiye
Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi ku munsi ugira kabiri amashure ya leta atanguye bamwe mu banyeshuri biga mu ishure shingiro ntibararonka bigisha abo buca batangura igisata cibwirizwa shingiro nabo barazazaniwe kuko batabona kazoza kabo mu minsi iri imbere na burya bataziringanizwa ry'ikibazo bazokora Fidelite ishatse aradukira ku mayange
Abanyeshuri mu ishuri shingiro twaganiriye amwe twabasanze mu mana ku bigisaga cha Bujumbura muri zone ya Kanyosha abandi nabo nabo muri zone ya Cibitoke iri mu mana ku bigisaga cha Bujumbura aho mu Cibitoke bamwe bamwe twabasanze bagandagaje iruhande y'amashuri yabo
kumatuza mu gatondo tukabura bigisha turaba banyeshuri twatuye kunkuru none twatuye kunkuru kugira ngo tuze kwangara kwibarabara cyanye ari abana bava kuri abana bava mu buyenzi umva déplacement yiyi misi biri yose giyubusa kubera tuzanga kwishure tukabonye shatwigiza
igituma twebwe turi hanze tutariko turiza cambere na mbere abigisha bariko barigisha ajewe ni gamuri na vyane fundamental abigisha baracariko barahabwa inyigisho z'ukuntu bazokwigisha muri uno mwaka iyo twasaba yuko kuko turiko turazanga aha kwishure ndetse turavanga aha atacu tukunze kuko hariho nk'abantu tuva kure tuza hano kwishure ugasanga dutashe tukize kandi
bamwe mu banyeshuri muri zone ya Kanyosha bobo twahuriye mu ibarabara batashe bafise amakenga kuri kazoza kabo
turatashe kubera ku ishuri ntitubona abigisha ntibaraza gutangura kutwigisha nta byigwa biratangura
mbega mu mwaka
mu cyenda
mbega ni umwaka wahera byo cibigenda gute
twebwe ko tuzyumva batubwiye ati abazotora ikibazo bazoduha bazoja mu 11 abatazotora nabo bazoca bataha muhira bazobaha certificate ama batahe barabivyo bazokora vyo muhira sinzi
uwe nkawe nk'ubu dato ikibazo bona ducukora iki
ntajewe ko vyo batwigishije mbona ko no canja gukora ibintu vyo bworotse
bisobanura ko naho amashuri atobandanye nta kimwe ushaka kwibesha
biragoye nubwo twashaka kwibesha mu gatogara na ko tubereye kubandanya ku ishuri
je no kuri ubuzima bwanje hamwe ntato ico kibazo ngo cabuhagarara kuko ndabona ko ubuzima bwanje ari ishuri ntize ntabandanije kwiga ibyo navyo batwigishije hari gihe byo nanira ubu ivyo turiko turiga cyangwa ivyo turiko turakora sindabona aho tugeze simbona ko no hava bambiye ntahe ko no hava ndonka nyene ikintu nshora gukora kikanteza imbere dufise ivyo batwigisha ni baduhe ibikoresho ngo nimukore turabe ingene muzogira oya baratwigisha nyene tukandika mu makaye kujya abandi banyeshuri biga kama tugata
ikindi kiradishinga abanyeshuri twavuganye ikibazo cha leta kibarindiriye bavuga ko atakini bakiziko umva ngo mwumva ko muzokora ikibazo biri bandi babwiye
turavyumva abanyagihugu turavyumva kubigisha batwigisha mu munani ko tuzokora ikibazo natwe cha tubifata ko nyene ko tuzogikora tuzi iminsi tuzogikora ni tuzi ingene kizoba kimeze turindiriye ikibazo gusa dusaba badusigurire kuntu umuntu ni ataha azomenya ingene yifashisha ubwira nitwataha ntituzohave tugwa mu ngorane kandi turiko turiga amashuri nk'abandi
ibyo abana bavuze ntibera busema umuhinga mu byindiro Gaspard Kobako yabwiye bagenzi bacu muri radio televiziyo ya Renaissance ko ingorane y'ibura ry'ibikoresho abanyeshuri bimenyereza ko ituma bazoheze igisata cy'amashuri shingiro atakini bazi
hara icigwa citwa entrepreneuria uwo mutima tuvuge w'ishirushingiro igitangwa gutyo nyene batagize ibintu by'ubuhinga kuko utagiye ugakora akora ku kintu usohotse ukaronka certificate cyangwa kugwete mu mutsindo ntuzo kuvuga ngo jewe ngo ndagiye gukwandika muri secretariat publique utigeze ukoresha ordinateur ntibishoboka aho twaba turiko turahendana hari kuba hateguwe nico bita ibikoresho mfashanyigisho mbarira ingene uheje kaminuza uno munsi adashobora kwibeshaho ubukwiye uwo wundi azobaheje mu 9 azoca ashobora kwibeshaho kurusha uwo wundi
ukibazo cy'ubukene bw'abigisha bo mashuri shingiro kiri kiribonekeza ubushikiranganje bw'indere muvugizi wabwo Juma Edouard yasubwiye ko abigisha bo mashuri shingiro ariko barakayitwa ubwenge ariko ko mu ndwiza ikibazo kizuba cyakemuwe nayo ku makenga abanyeshuri bashikirije haba kuri kazoza kabo hamwe batoto ikibazo cya leta cyaje kundenganizwa ico kibazo cya leta bazokora mu gatakini bakiziko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indere Juma Edouard yatubwiye ko hariyo commission yashinzwe kugira ngo yige ico kibazo ko mu gitarashikize cegeranyo ataco bivuga ko muri iyo shure shingiro biteganyije ko amashuri mato mato amara imyaka 9 mu gihe ayo mashuri yahora amara imyaka 6 gusa muri leta bavuga ko iyo shuri rishinzwe mu ntumbero yo gukurikiza ibikogwa bihugu birukiye muri Afrika y'ubuseruko muri uyu mwaka rero w'2015 ushira 2016 umugwi wa mbere w'abanyeshuri baje ishuri shingiro uzoba usohotse Ibujumbura Fidelite Ishatse ijya Amerika
ku rugendo rwa Papa Francisco hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mugenzi wacu Eugenie Mukankusi araducira ku mayange ivyerekeye ugo rugendo Eugenie
umushumba kiriza gatolika ku isi Papa Francisco yarayageze inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yururukiye ku kibuga cy'indege cya gisirikare Andrews kuri gahunda ya Papa harimo kubonana na Perezida Barack Obama kuri uyu munsi tariki 26 ukwezi kwa 9 2015 no kugirana inama na Kongere ejo tariki 24 ukwezi kwa 9 Papa byitezwe ko azanasura umuryango wa Gatolika ufasha abakene n'abatishoboye nyuma Papa Francisco hazakomeza uruzinduko rwe hajya mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York. Hano i Washington DC uyu munsi Papa Francisco arasomera misa kuri kiliziya y'igihugu Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception haza kuba hateraniye abantu barenga 2025 ni naho haza gushyira Junipero Serra mu rwego rw'abatagatifu. Junipero yashyizwe mu rwego rw'abahire na Papa Yohani Pahuro wa kabiri ku itariki 25 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka 1988 none byitezwe ko Papa Francisco amushyira mu rwego rw'abatagatifu uyu munsi. Junipero ni umwesipanyore wo mu muryango w'abafrancisca yashinze uwo muryango muri leta ya California. Ubutumwa bw'ibanze bwari kwageza evanjiri mu basangwa butaka. Gushyira mu rwego rw'abatagatifu Junipero Serra ntibivugwaho rumwe n'abasangwa butaka ba Amerika bamunenga ku buryo yafashe abasekuruza babo bakaba bavuga ko yaje gusenya umuco wabo. Amerika ni igihugu cya 4 mu bifite abaturage b'abagatolika ku isi benshi nyuma ya Brazil, Mexique n'ibirwa bya Philippines nk'uko Wikipedia ibivuga. Umwe mu basesengura iby'amadini Manrio Graziano abitangaza ku rubuga diploweb.com aho avuga ku buhangange bwa kiliziya gatolika muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu nyandiko ye yo ku itariki ya 24 ukwezi kwa 10 mu mwaka 2012 Graziano yaragize ati kiliziya gatolika muri Amerika ishobora kohereza abapadiri 40,000 abandi bihaye imana 54,000 n'abadiakoni 17,000 bahoraho mu gihugu hose. Graziano avuga ko kiliziya gatolika ishobora kubakwiza muri diyosezi zayo 195 na paruwasi 17,500. Muri iyi nyandiko ye kandi hagaragaza ko kiliziya gatolika ifite amashuri abanza 5,600, amashuri makuru 1,200 na kaminuza hamwe n'amashuri yisumbuye 248. Muri uwo mwaka w'2012 kiliziya gatolika yari ifite abanyeshuri babarirwa muri ayo mashuri bagera kuri 3,500,000 n'abarimu barenga 200,000. Mu rwego rw'ubuzima Manrio Graziano havuga ko kiliziya gatolika yari ifite ibitaro birenga 600 hongeyeho amazu hacumbikira abageze mu zabukuru n'ayakira abarwayi bageze kure hamwe n'ibindi bigo bifasha abatishoboye.
Uyu ni umwanya w'ikiganiro cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uno munsi tugishikirizwa na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa leta zunze ubumwe za Amerika. Manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe? Prezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye, ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa, bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932, atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka ine yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje, nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945, atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge, ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ugiye kugenekerezo rya 2021 z'ukwezi kw'icenda, amakungu ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi. Abantu bagera ku 60 million nibo bavuga ko batesheje izabo bitumwe n'intambara z'urutavana ko ziriko ziraba mu bice bitandukanye by'isi. 19 million n'igice babayeho nk'impunzi. Igisata cyawo ni cyitaho impunzi ku isi. HCR kimenyesha ko impunzi 42,500 arizo zateshejwe izabo ku munsi mu mwaka uheze bitewe n'intambara no guhohoterwa. Igice cyabo kigizwe n'abana. Bamwe muri bo barasubijwe mu bihugu bahunze bavamwo, abandi bashimye kwigumira mu bihugu bibanyi by'ibihugu baturukamo. Izo mpunzi mu guhunga kwazo zikoresha ubwato, amatereni, mu gihe abandi bagenda ingendo ndende n'amaguru bafise ibyizigiro byo kuronka aho baba hatekanye. Izo ngendo bazigira bazi ko ubuzima bwabo bushobora guhungabanywa n'icyo ari cyo cyose bahuye mu nzira muri urwo rugendo. Izo mpunzi kandi ziva mu bisata bitandukanye by'ubuzima. Bamwe bahunga ku giti cyabo mu gihe abandi baba bari kumwe n'imiryango yabo. Abo bantu bava kandi mu moko atandukanye, amadini atandukanye, baratandukanye kandi bivanye n'ubutunzi bwabo ndetse n'amashuri baba barize. Imiliyoni 12 muri bo bahunga intambara yo muri Siriya, imiliyoni zirenga 4 muri abo baba hanze y'ibihugu byabo. Imiliyoni 2,400,000 z'abanya Ukraine baratashijwe izabo bahunga intambara iri mu buseruko bwa Ukraine. Abashika 8,067 muri bo bahungiye mu bindi bihugu. Imiliyoni zishika 3,200,000 z'abanya Iraq baratashijwe izabo bivanye n'intambara ibera muri ico gihugu. Abashika 5,000,000 bamuka muri Libya, abandi bashika 1,400,000 baturuka mu gihugu ca Yemen. Mu Burundi naho abarundi bashika 2,200 barahunze izabo. Abanya Centrafrique nabo bashika ku 180,000 baratejejwe izabo. Mu gihugu cha Sudan y'Amajyepfo, 2,200,000 ntibari muzabo. Mu gihe abanya Afghanistan bashika 2,200,600 bahunze igihugu cyabo. Muri rusange rero, umuntu umwe ku bantu 122 baba ku isi nzima niwe yahunze igihugu cy'amavukiro, bagahungira mu gihugu hagati, abandi bagasaba ubuhungiro mu bindi bihugu. Mu gihe hahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi, izo mpunzi zishika 60,000,000 zizobandanya kwiyongera mu gihe mu bihugu ziturukamwe amahoro atazoba araboneka. Leta z'Ubumwe za Amerika ihamagarira imigwi yose iri mu ntambara gushira hasi ibigwanisho, bagahagarika ubwicanyi no kwisamburirako. Basaba impande zose zigwana kuja mu biganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibatandukanya kandi bagakorera amahoro arama.
Iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagenzi mwese mwaduteza amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse.
Urakoze Oriane. Ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino nuko abakuru b'ibihugu bine bya Afrika ejo ku munsi wa kabiri barafashe urugendo rubajana iwagadugu, ni ku mugwa mukuru w'igihugu cya Burkina Faso. Ikibashikanye muri ico gihugu rero nuhugira bashobore gusuka mu mabisi mu mishamirane abanyagihugu b'ico gihugu n'abajejwe bya politike barimwo inyuma yaho igisirikare gihirikiye ubutegetsi. Iyindi nkuru twabwiye nuko Papa Francis umwungere wa Kiliziya Katolika ku munsi wa kabiri yashitse Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakiranywe icubahiro cinshi mu gihe yari yurutse indege. Umukuru wa Vatikano yakiriwe na Perezida Obama hamwe n'icegera cyo Joe Biden hamwe n'imiryango yabo, icana cyo kikaba ari ikimenyetso gikomeye mu migenderanire y'ibihugu. Iyi ni ngo twabwiye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanyishe yigeze ironka ku mugore w'umunyamerika yagirizwa gusuma urusaku yapfungiwe mu Bushinwa araheze amezi 6. Ubushinwa bwahagaritse Fan Jills ku itariki 19 z'ukwezi kwa 3 muri uno mwaka, afatirwa mu gisagara ca Guangzhou mu gihe yari mu rugendo rw'ubudandaji. Yagirizwa rero kuba ari umusomyi w'urusaku. John Kerry, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire ku munsi wa kabiri, yavuze ko abahinga b'Abanyamerika mu vy'igisoda bikagira ko indege za gisirikare z'Abarusiya zarungitswe ku kibuga c'indege ca Siriya ziriko ziramisha ingwano muri ico gihugu.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku Radio Ijwi rya Amerika. Saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice zo ku mugoroba. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubunaho nkuko mu bimenyereye ni wamwanya kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi y'America ku munsi wa mbere itariki 21 ukwezi kw'icenda niho amashuri yatangura icese mu Burundi amashuri atanguye mu gihe mu bice bitarike by'igihugu cyane cyane Bujumbura haranzwe n'umutekano muke no mu gihe kandi abarundi batari bake bahunze igihugu ibibazo bishobora kuba bihari muri bijanye n'inyigisho sibike cyane gose none abarizi aho bari hose abavyeyi abategetsi cyane cyane abajejwe indero n'inyigisho bakora iki kugira ngo ibibazo bihari ku bijanye n'amashuri byatewe n'umutekano muke bigabanuke canke birangire ubutagisubira inyuma abikuri ibi bibazo byose rero twatumiye abahinga cyane gose mu vyereke indero n'inyigisho turi kumwe ubwa mbere na mbere na Professeur Charles Nditije mukanya turaza kuba turi kumwe na Professeur Fabien Chishai na Athanase Gahungu ikatwashaka kandi kuba twatumiye umushinga nta tutarabona neza Remy bigira musase murambarira akaba rero ari umuyobozi mukuru mu ntara ya Kirundo mu byerekeye inyigisho ariko muri iki gihe turi kumwe na Professeur Charles Nditije muri neza Professeur Charles
muri neza kana Frederic
murakomeye neza ngaho
yego namahoro uke byihunye mu byo mu Burundi
yego me ikibazo tugiye kuvuga ko ni kibazo cerekeye indero n'inyigisho murazi ko amashuri yatanguye ejo ku munsi wa mbere mu Burundi mu gihugu cyose hakaba rero hariho ibibazo bitari bike abantu bahunze ikaba umutekano muke waranzwe cyane cyane nk'ibujumbura nk'uko twabivuze mwebwe ku bwanyu ibibazo mubona bihari muri iki gihe byo rondegwa umuti ni nk'ibihe
murakoze kumva icyo kibazo ibibazo yuko kumbure kubwira umuntu ategere biriko birabona umunsi n'ingorane zihari nuko kumbure tutofatira gusa ku byabaye muri iyi minsi heje n'amezi ya nyuma nuko uravye mu bihe imyaka yaje itari mike nuko iyo uvuze imbere harimo icyo twakwita ubumenyi n'inyigisho hakabamo n'indero indero ubumenyi rero n'inyigisho zagiye ziyataka novera kubera leta yabyifashemo nabi cyane ikagira amaprogramu y'ihutihuti nk'iri ishuri bita bita ishuri shingiro ryateguye ihutihuti atarimo bahari atabitabo bahari batateguye cyane hanyuma baca basa bari mu wa gatanu baja mu ishuri shingiro kandi batari byo bari biteguriye ibyo rero bigatuma akanovera kagabanuka cyane ku byerekeye indero nayo indero harya indero n'ubuntu indero yataye agaciro kubera baba abarezi baba abategetsi nta karoro keza bagitanga niyo bavuga ati iyo ubonye abarimu bamwe abayobozi n'abashuri bamwe bamwe baryamana n'abanyeshuri babo bakaka ibiturire bawundi ati wiba wese ukabwiriza uri mugongo kwiba ukigisha uri mugongo kwiba ibyo byari bisanzwe biteye agahinda ariko byarimutse rero kubera aya magume tumaze mu minsi bwa mbere hoho nkuko mwabivuze hariho abanyeshuri benshi bahunze ubwa mbere hoho bamwe bamwe bakoze ibibazo umutima w'umuntu ku buryo atawumenya abungurwe ko bujura bakwije amanota wa kabiri ni uko abarimu nabo nyine hariho abarimu bahunze hanyuma bamwe bamwe barahababutse kubera bumva babona bene wabo ba nyina base bicwa buhungu bahigwa bagahunga urumva rero ni umutima n'agashira munda ku buryo rero ibintu byahwa byahubutse uyu mwaka utanguye nibaza kutogamo ingorane cyane kubera yuko abarimu na kare babidoga kubera bafata nabo bakengera kwaganisha imishahara babemera atarabyo yigeze igira ku buryo rero mbaje amashuri nk'amwe mu batanga usanga hari abanyeshuri mirongo itanu usanga haje nka mirongo itatu abarimu niko kuko ku buryo n'ibyahangiye guhubuka rero
mwavuze Charles Nditije mwavuze ibibazo bihari muri iki gihe mwavuze cyane cyane uruhara rw'abarezi mwavuze n'uruhara rw'abategetsi ku ruhande rw'abarezi hari ikintu mushobora kuba mwarakoze mwebwe mukaja eka mukitandukanya n'abandi kugira ngo mutore inshu zimwe zimwe
burya harya kugira ngo upime ingena ucitaho ubutegetsi bwitaho ineza y'igihugu uraba uruhara baha imbero hano kugira yuko mu gushinga gutanga iryo shuri shingiro nk'uko bigoye kuvuga ntibafashe ngo abahinga babinonotse babyige neza anakakaro nko muri kaminuza kaminuza twara jitu byukora neza ku buryo abari mu wa kabiri bagumye biga muri programme za kera bararangiza hatanga uwa mbere batamwa programme shasha ibyo ariko byari kugenda mu mashuri mato mato abari mu wa mbere niho ari gutanga programme shasha leta rero kubera yinuba abantu batavuga rimwe nayo niyo hageze n'ubwenge n'abahinga bende bahinga ari nose iby'amashuri mbuga nk'ibyo duhamagara ati twigira ibintu usanga bikogwa mu kanywa ababo n'abari mu ngambo gusa basanga rero n'abarimu baridoga nko nabivuze iyo programme yizwe nabande ibitabo birahari ibikoresho birahari abanyeshuri buzusa n'umwarimu yigisha abanyeshuri ijana jana na mirongo ngaweza bakamenya gute urumva n'ibyaho rero byagiye guhuka muri iyi minsi ya nyuma mugabo byari byatangwe nawe kuva kera twebwe rero iyo baduhamagara twari kubafashamo kandi byari kugenda neza nko muri kaminuza programme yizwe niko gusaba uzi hari izindi ngorane mugabo nka programme yo nagizwe zizwe neza cyane kubera twasabye abahinga mbere bavuye hanze barabinonosora turafashanye n'abandi hari mu kaminuza babiburaya baba muri Afurika.
Ikibazo c'indero ni ikibazo gihambaye cyane rwose Professeur Charles, mu gihe abategetsi batabegereye mwebwe ku ruhande rwanyu rw'abarezi mubonye inyigisho ziriko ziratituka ntimushobora kuja mugafata nk'umugambi mugashikiriza urwandiko rwibaza ko rurimo ibintu bibaza ko byoba ari byo ngirakamaro mukagira icyo bita nko mu Faransa kuba proactif.
Ibyo biragoye n'ubutegetsi bushobora kwirakira mu bintu kamwe n'ibyo batagwahamagaye hano rwakaroro jewe ndi mu nama nshinga amateka mbere hataraba ingorane hagati ya CNDD na IPRONA umushikiranganji w'amashuri mato mato witwa Bugingo yambwiye yaje mu nama nshinga amateka arambwira ati wewe twifuza ko udufasha kunonosora ingene twoshinga amashuri shingiro ati none udusaba amafaranga ngaho bazi kwakuna amafaranga bashyira imbere jenda mubwira ndi jewe ifi ndaba amafaranga jewe genda umbwire ibyo nokora kugira ngo ndabe umwanya byontwara hamwe nkagera kubarire ambwira ngo bise n'ibyarangire ngo dukora abagusa ngo kwiyembeza ngo kugacisha kwa maso nabwire kandi kuri jewe nari nzi ko mu tutangurana ico kibine byo mu gitondo n'ibyapfa byagenda nabi ndimuze mushiramo ngo ndikije mu babyononye naherutse ibyo rero basabye kwatanisha bacha usanga byatanguye mu wambere gushaka mu wayatanye urumva rero ko aribo babyononye handi muri mwene ntungaje iwanyu muri Amerika naho ugwandika ugwandiko ntago babitaho kubera ndo bagushe mwene mu bisanzwe baragira ati abantu babinonose baca ubwenge bagahamba bico bita peredosi bati abafise ubumenyi experience ko bivuga uburambe muri gukora mu bintu byogwa ntibaje berekane ko bashaka gufasha n'ibindi kandi baba batunze bari kuturonde
egome ndabona n'umushyantahe Professeur Athanase Gahungu nawe nyine yashitse hano. Professeur Athanase mwiriwe neza.
Mwiriwe mushingana Frederico, mwiriwe mushingana sinamenye iwo
ni Charles Nditije.
Mwiriwe mushingana Nditije.
Mwiriwe neza Gahungu.
Atanaze turiko tuvuga cyane cyane ku bibazo bijanye n'indero n'inyigisho ejo mu Burundi niho amashuri yatangura mu gihugu cyose tukaba rero tuzi ko hariho ingorane zitari nke harabaye ibibazo bya politiki intureka ikaba Burundi barashaka gucanamwo imyerekano abantu batari baki barahunga ayo mashuri atanguye mu gihe ibibazo bishobora kuba atari ibibazo bike. Professeur Charles yari kwavuga no ku kibazo cy'amashuri y'ishingiro ashobora kuba atateguwe neza hanyuma nashaka namwe mutubwire atanaze mu gihe muri rusangi naho mutari mu Burundi mu gihe habaye intureka ya politiki mu gihugu amashuri ari mu bintu kenshi na kenshi aronka ingaruka mbi z'intureka ya politiki ikintu mwibaza ho muri iki gihe cyo bakiri nk'ishora kuba nk'ingorane mu mashuri haba amashuri y'intango haba amashuri yisumbuye ni nk'ibihe Professeur Athanase naho tuvuga ivyo bibazo turaza kugerageza kuraba inyishuti ko bitorera.
Oya ingorane ni nyinshi, ingorane ni nyinshi kuko nk'uburavye mu abana imisore inkumbi ziriko ziragenda muri Tanzania, mu Buganda, muri Kenya, mu Rwanda, muri Congo na bari bageza bo twari bitwishimiye ko bari mu mashuri aho rero bazogenda naho uvuga ngo ahase rikira bafasha kwiga mugabo sico kimwe bazogenda bamara iminsi batabaraye bayeba hanyuma baze bagaruke nta buzomenya aho bazoshikira nta buzomenya ko bize hanyuma bene abo rero batize iyo hagize abo bantu bagwanya umutekano canke batuma umutekano utagenda neza nibo bafata kuko umuhaye iyo faranga rimwe canke ukamwemerera iki acaheza akaja mu arabagwanya abagwanya barundi arabagwanya leta bose rero bibo baca byo bico gituma indero ariyo nkuru niyo twadukwiye kuraba cyane cyane muri biro by'umutekano birakomeye gose cyane.
Ego shikubwo ntituzi ibitigiri by'abantu bari hanze kuko hari amakuru yatangajwe avuga ko hariho abariko baratahuka ivyo n'ibitigiri tuzonza tugatohoza kugira tumenye ko abantu cyane cyane ugwaruka rwatezwe kuja mu mashuri ruriko ruri hanze ari gwinshi ariko ikindi kibazo batanazi twavuze mutarashikana kibazo cerekeye imigambi ishobora ko ika nyigisho canke bintu vya kirikuru mu vyateguwe nabi mu mashuri bita amashuri shingiro hanyuma professeur Charles akaba yavuze ko abategetsi bajejwe indero mu Burundi batabatumye ko kugira ngo nabonye bahivyumviro ariko twavuze ko mu bantu bashira ikibazo c'indero imbere ari nk'abarimu abigisha abarizi nk'abana baje rero ko atakuntu nk'abarizi nabo nyene bufata initiative bagafata umugambi bakafata ya mbere kugira ngo bashikirize nk'urutonde rw'ibintu bibaza ko vyokurikirwa cyane cyane muri ayo mashuri mashasha aho mwe mu byibaza kwiki nk'amwe bavuga ko abaprofesori nabo nyene bakwiye gufata ya mbere mu ngingo nkizo.
Ugo rubanza bwo gutegura indero n'urubanza rw'igihugu urubaye rubanza rw'igihugu cyane cyane ego aba abigisha abarabi by'indero barabigiramo uruhara runiniya mugabo gikuru nuko ibyo bintu byo gutegura kuvuga tuti none umuntu w'umurundi tuguze ko yize aba azi kugira iki ibyo rero nibintu by'igihugu cyose urumva rero abantu bo mu ndero babitore bati ngo tugende imbere tuze kubisaba mugabo nibintu bijamwo nko mu bihugu byose ibintu by'indero nibintu birajamwo na politique naho mu Burundi turazi byagiye biraba kera ibyo byama by'indero shingiro urazi gihe batangura kera ya bimwe bita ngo data aratema mama aramasinzi ko mu kivyibuka hamwe bose bagomba kwiga ibintu kugira bamenye neza ibyo mu Burundi ibyo biteye ko sinzi yuko ubu byo byarabaye mugabo sinzi abari ko abantu bose abari mu ndero abari mu mapolitike abari mu masengero ko bose bari bagiyemo ngo bavuge bati icyo dushaka ni iki n'ubu rero icyo kintu kiracariho cuko mu Burundi dukeneye kuraba tugomba guteza imbere indero igikuru icyo dushaka yuko umwana abazi n'icahe hamwe mu bihugu byo mu makungu aho biteraniye bya bibazo bahora batanga urazi ku Burundi butarajamwo ubu icyo bateye ko se kuraba ngo umwana arazi kugira kimwe guteranya na kimwe ni iki mugaba araba gusaba baraba yuko uwo mwana uwo muha ibiharuro kamushira mu bintu by'amafaranga byo kudandaza uwo mushira mu bintu byo kuraba ingene imisozi iriko irikiyononekara yoshobora kubishira mu kundu mu byo yize agashobora kubitora ico rero nico gikuru gikeneye kuraba hanyuma ababiraba abo mu ndero baye barakenewe gose mugabo abandi bantu bose mu Burundi inzego zose ziriza kucamwo kugira iyo politiki bashobore kuyitora.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ndabira Bavyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano yari yo yose nta ukwiye kwigira sinda yibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati
tubaraba twikendera nguko natwe tutapyaye.
Ladies and gentlemen,
save the children.
Akona kaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Turafise umuntu wanyu radio ijwi y'America Richard mwiriwe neza muranyumva?
Ego na mahoro mwaramutse.
Mwaramutse neza murafise icyumviro ikibazo?
Ego ndafise icyumviro ndetse ndafise ikibazo.
Yego duga ku ijambo.
Oh kubyo kuri indero y'umwana mu Burundi ndayifata mu buryo butatu. Ndo kuvuga ko bwa mbere na mbere ari leta keza kubanza kwitaho umwana cyane no mugi wese mu Burundi bacane cyane mu buryo bw'umutekano. Kabiri yari umubyeyi yategereza kumubesha buri munsi kugira ngo abone ngo baze kujya ku ishuri no kumubona ibikoresho byo kujya ku ishuri. Gatatu yari umwigisha amwigisha ugiye kurahaba izo nzego zose zitatu uno munsi mengo haragoya cyane ikana rutumbere twibaza ahindere y'u Burundi yerekeza aho menye ku Burundi byerekeza aho kataza kumana ku Burundi ariko kwerekeza no kuvuga iki uno munsi umutekano cyacira mu gisagara cya Bujumbura meze neza usanga n'abanyeshuri buganirwa makartie bashobora kujya ku mashuri novuga yuko aho oya ariho cyego y'imbere y'umwana bwa mbere na mbere. Kabiri ababyeyi bugarijwe no bukene benshi ntawe ko babona yo gukora amafaranga y'ibikoresho by'ishuri. Uno munsi tugeze ku munsi ugira kabiri amashuri atanguye hariho umubyeyi atanagwana uniforme umwana atanda ku ishuri mu mpuzu zo muhira ibiteye agahinda. Gatatu abigisha benshi bamwe bamwe barahunze kuko usanga n'abanyenyi ba politiki politiki y'ubumwe nayo ikaba igizwe na leta na opposition abatari muri leta ushobora gusanga barahunze nabo ugasanga harimo n'abandi babigisha batanga ubumenyi bw'akanovera ibyo nabyo bikatera izindi ntambara. Sisi ikibazo iki mumva arizo abashinga ntahe uno munsi ikibazo cy'umutekano nicyo kiri hejuru kikanatera n'ibindi bibazo byose na cyane cyane ibibazo by'ubukene byugarije u Burundi. Tukaba duherwa kumva yuko ibiganiro bizoba ariko bivanguye abantu bamwe bamwe bakomeye mu gukomeza umutekano cyangwa kuwuhungabanya aha no kuvugana cyane cyane nk'abo muri senarete abaza abatumizi babona yuko bizogenda gute mu gihe umutekano musanzwe ubwo yagoya kandi agoya kubera ko hari abanyepolitiki basanzwe bagwanya leta batari no muri leta bari inyuma y'igihugu bamwe no muri basanzwe batangaje yuko bazogwanya leta bakoje ibigwanisho nyabigwanisho nyine bigasanga biko bitana n'igihugu batabo bato na ya mbere w'umunyeshuri w'umurundi ugasanga iri kwirahohotera. Hariho inyigisho zitwa za fondamental no mwaka twumvise ku mwaka w'icenda abigisha bagiye kugirisha amaformation bahawe matere bazigisha ku maflash ariko yumvikana ko atabitewo bihari bikaboneka neza yuko mu Burundi uburyo bwa informatiki ntibuteye imbere nko mwigisha do bari mu misozi huguru ariko ndiyibaza izo nkuru kujya kubifotoza
igome
cyane nimba zo kubifotoza yabihawe kuri flash bikaba bizaba birimo amakosa azayamenya gute mu gihe batabahinga babyicare ngo bashobore kureba mwene bizogenda
twifuje
ko hanyuma ikindi kibazo
nyarutsa mu kanya gatoya
kibazo nyamukuru mbona gihanze cyane cyane abanyeshuri bari muri fundamental no kuvuga yuko bavuga yuko icigwa cy'entrepreneuriat cyo kizabafasha kurandura ubuzima bavuga ugiye kurabi icyo cigwa bakigira mu ishuri nta kigo na kimwe gishobora kuzokwakira abanyeshuri nanone n'ikibazo cy'umukenda kihari kiri mwaza bongiye kujya kubaza ngo cyangwa kujya gukora amatara kubera ibyo bigo nta n'ibihari uteye ko nabyiga dufate muri za kesi kamenga ageze ahejeje atuwa niba namana ikibanza akambwira ngo nange nagiye gukora ngo yaramaze kumenya ibya none wanawe
yego reka duhe ijambo abashinga nahe reka duhe ijambo abashinga nahe nabe ko kwishura nkuko mibuze ikibazo cy'umutekano n'ikibazo usanga kija ku bindi bibazo nk'inyigisho n'indero kikagira nk'ingaruka zikomeye cyane rwose ku kibazo cy'inyigisho n'indero. Nashaka duhe ijambo umushinga na Charles nditije agire ica kwishuye ku bibazo babajije mu kanya gato y'Charles muza mukoze
Yego murakoze uyo mushinga ntahe abuzibaze kandi byo nkora mutima kuko umutekano ubuzima bw'igihugu ni ikintu gihambaye cyane. Iyo umunyeshuri ataremye, iyo umubyeyi ataremye, iyo umurezi ararangije guca ndashobora gutegura ibyigwa bye neza n'umwana ntashobora kwiga hirya no hino bari kubabundura cyangwa bamukura mu ishuri bari bishyize ku kuri kore dependante bafasha bakuze bakaburutsa bakabatwara bagasa n'abanyuruza umutekano w'ikintu gikomeye cyane. Icyo baje gusobanura ni uko uno munsi leta iri hari uno munsi yitwa irahari ivuga yuko umutekano arijya nawe urumva nishobora gutunganya umutekano kurusha urundi mutekano ku isi kuko atangorane byari kandi ko babivuze mu makuru mbere y'ikiganiro atamutapfuye abantu birirwa barahunga abanyeshuri barahunze abarezi barahunga ku buryo rero umutima imitima y'abarimu y'ababyeyi y'abantu idatekanye bari mu ishuri bakabundura amaduka agasha bagaca birukanga kuri ikorembe pandemi muri materineri ubwana bwarariyize burabatraumatize umutima urabavamo umuntu none nkabunga yo ku ishuri gute yifashe cyo rero icyo kibazo cy'umutekano ikintu gikomeye cyane cyo gutuma umutekano utagarutse n'abiga baheza bakamenya. Ikindi gihambaye ni uko ubumenyi butangwa n'ubuzi ubumenyi ntibugira ubwoko ntibugira umugambi ntibugira indara ugasanga rero ubu aho kuraba abarimu bakerebutse bagira ati abarimu nibo bushira imbere kuri abigishe mu mashuri kera urazi yuko watangwa mu wa mbere mu wa kabiri hanyuma amaze imyaka y'igihe mu wa kabiri wa gatatu hanyuma mu wa kane mu wa gatanu ubu rero utwara amashuri ashobora gutwara amashuri atandika na rwa rupapuro rw'umutsinda atarangwa na diplome kubera gusa ari mugambi wa SNBDFDD cyangwa ari umunywanyi cyangwa atanga amafaranga ku buryo rero ibyo bintu
icyo cyumviro mushikirije bwa nyuma moshe na Charles
bitagira imbere ntankeka yuko ubumenyi buzongera busubira nk'ibirenge iyo umenye rero busubira imbere rero inyuma cyane ni ukuvuga ni byinshi bagutera ntabwo bitera imbere kidafise abahinga abanose ibintu mu buzima bwose bw'igihugu abize iby'ubutunzi abize iby'uburimyi abize iby'ubworozi abize iby'ubuvuzi ngaho murabizi muri amerika
yego me Charles nditije icyumviro mushikirije mu nyuma ni iki cyumviro cyo rinda gutohoza kuko ntibyumvikana ko umuntu adafise ubumenyi ariwe bushinga gutanga ubwo bumenyi ariko nagomba tukubite no kumushyira ntahe
murazombwira ndagucire muzombwire tubereke kuva muri mashuri matonya kuri primaire na mashuri yisumbuye tubereke abayobozi b'amashuri umugambi w'abamu atari amashuri ya sukomvasi twavuga n'abereye imana bose na mirongo icyenda n'icyenda ku ijana nabwo n'umugambi umwe
icyo ni ikibazo tuzogaruka ko reka tuje no kumushyira ntahe atanazi gahungu nawe nyine agira icyo yishuye ku bibazo bikomeye cyane rwose byashikirijwe na Richard yavuze ibisata bitatu leta umubyeyi umwigisha akaba avuga ko ivyo bisata byose gushika ubu bitifashe neza n'ibindi bibazo byose yabajije mushyira ntahe atanazi gahungu muvuga inyishu mwotorera ivyo bibazo byose n'izi
ibyo bibazo mushinga ntahe yabarije Richard yabatije ni ibibazo birakenewe mugabo nibaza yuko umushinga ntahe Richard yabishize muri politike bwose ishobora kubigoye kuko hari ikintu kinezereye muri iyi minsi nuko abasenyeri katolika bo mu Burundi bavutse bashinze ijambo ryuko basaba yuko ibyo biganiro bijamo bose batakwatana umwakumiriwe no kuvuga rero kudakumira nuko nabari hanze abo bayandika ravuga sinareze na yene irafite ijambo barafite ico bibaza ku barafite ico bibaza ku by'indero kandi noneho bakaba bafise ababafasha mu gihugu barimwo abo bana bari mu mashuri turiko turaronderera amashuri urumva rero ikindi kintu umuntu yarakwiye kuraba nuko ugombye kugira ubudasa bwa kera n'ubu nuko amashuri yakwiye hose ni abana ntibakija iyo bashitse mu mashuri makuru ntibakibakure yo muhira bose nka kera ubu rero byari biryoshe byokoroshe yuko abantu baraba indero baraba batigisha indero iyo ndero ikagira akamaro ku gihugu kubera abanyeshuri bataha muhira bakabona ibiriko biraba ibindi navyo nuko nk'ivyo tuvuga bati batanguye amashuri mugabo nta uniforme uniforme ni kintu abari abavyeyi abatwara amashuri baraba kirakenewe cyangwa kirakenewe kuko naho ayo naho ayo ma uniforme yo batariho mugabo ibikoresho by'amashuri bikariho bikaba biriho mugabo abavyeyi bo aribo bakuru baravuze yuko amashuri ategerezwa kubaho amashuri yobaho ibyo rero by'inyuma
uniforme zikaza mu nyuma
no sora nibaza yuko byari bikwiye gufata ikibanza c'inyuma mugabo umuntu akabanza karaba yuko umuntu wese yavutse mu Burundi umuntu wese akora mu Burundi ashobora kugenda akiga akaronka indero kandi iyo ndero ikaba akayironka atamuhungabanye
w'amakuru
abaye rero n'ibintu bikenewe nico abantu bose bakuye kuraho bati none kugira tuvuge ngo leta tubwira tuvuge ngo gutwara kugira tuve kuba mu Burundi turashobora kwemeza yuko abana twavyaye abana bazotwara Burundi ejo ko bose baronse imbero kandi ko iyo ndero ari ndero ikwiye
ico ni cyo cyiza cyane
igihugu ishobora kuraba igihugu kiriko kiraja ubu
turi yego me reka mushye nahe atanaze gahungu ndabasabe umuntu akanya gatoyi cyane gose munyishye numpa koko
hanyuma nkabajewe mushinga nta Frederico ndabike bantu yandi kubigendo niko ndigisha turasubira
yego urakoze kwa watoya kanya kugira we waje muri iki kiganiro turabandanya na professeur Charles Nditije ariko mu kanya turafise uwundi munywa nyuri radio ijwi rya America James muri beneza murafise kibazo murafise cimbiro
bariko ratumvira
barakumva duga ku ijambo
yego narifite kibazo cy'ambere nagomba guhoza mu abantu baburikije ate demis aho ngagira kabazo mbaza kuko hari abanyeshuri bagenzi bacu bari hajya kuri bata bose bakabaye yo kandi bineza yuko icya demi yahiye kuvanya n'umucyango wa rezidenti icyo nibaza abashinga ntabwo bari kubakora iki ku buryo ubwo rwaruka rwafashe gore kugwa hano ikindi kibazo ni kibazo kijyanye natwe bwa banyeshuri twiga kuko muri iki gihe abantu tuba ngaha kuzamutakura tuko tuzagenda ku ishuri mu polisi ageze masaha kwenda ku ishuri usanga badutangiriye bamwe bakatubuza tukabura aho duca naho tukibaza ati mbere uyu mwaka ubona uzogenda gute bivanye n'umutekano hari hano ikindi kibazo twibaza n'ikibazo cy'abatoyi bacu biga mu za fondamental abarimu bazobaha indero cy'abazobaha ubumenyi bagiye kubyiga iminsi itatu abaza profeseri Nditije ati mbega umuntu yize iminsi itatu yaba afite ubumenyi cyangwa yaba afite ububasha bwo gutanga yo gutanga ubumenyi igice cyose nka trimestre yose nkama ikibazo kijyanye n'umutekano ngaha mu gisagara cya Bujumbura ntitwogica ku barezi cyangwa ku baregwa kuko sibo bagiteye kirazi umuntu cyavuye ko mu gihe uwo muntu yoshyira ibintu ahabona cyangwa agatanga agashyiraho umuco ibintu byose bikagenda neza twibaze ko tuzobaho neza cyane mu mutekano ntangire kuko birasaba bikeye hama ikindi kibazo cy'abasaseridoti bavuze ati yuko abo senarede boza bakaganira n'abo bantu tukibaza tuti mbega senarede yoza kuganira nande nimbe uhamagaza ibyo bintu kuko n'abahari ko batemerwa n'abanyagihugu batemerwa n'amakungu bo bibahamagaza n'abandi ko mbega bavuze ati yuko ngo ibiganiro ngo bo bikwije bashobora gutuma ku ibiganiro ngo imigambo baravuganye mbega kubera iki mu kuvuga ukugira inama y'imigambo batigeze batuma ko nabo batenarede bavuga ati bizaba tubyitarire hamwe tukabona yuko indezi rwaruka batayihagarukiye izogoma ituka hano ikindi kibazo nagomba kumera nk'uko nkurangiriza ko ikibazo cyerekeye urwaruka nyene rwiga fondamental uyu mwaka ruheza rukora ugatanga nk'umwana yiga muri 13 afite nka treza yiga mu mwaka w'icyenda aho kaza wumva ati niyo atatu icyo kibazo azogenda gukora imyuga iyo myuga ntayo babigishije kuko abayibigishije nta n'ubumenyi bukwiye babifitiye none bizotuma gute umwana wa 13 agiye mu ibarabara ngo yarose ngo yaheze icyo w'icyenda mwumva yuko bazobatera uruhagara
kandi
batuma abana
halo musozere yego murahije
yego batuma abana haba ubushomeri bwinshi yego n'abaheza
reka dusabe
naho bajya naho bakora
mu kanya turasaba
Mukanya turasaba Professor Charles agire icyo abishye ku bibazo byose muvuze indero y'igwaruka iriko iratituka ariko na